we Martin Niteretse umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndarahiye imbere inama nshinga mateka
Abantu leta kwa 15 barahiye kuri uyu wa kane ku muhinga mu bukungu bwa mukuru butunzi Bujumbura hari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura turetse yabagize inama nkenguza amateka n'ashinga mateka hamwe na president Evariste Ndayishimiye babwirizwa kwakira indahiro zabo hari kandi n'abacamanza ba sentare yubahize bwirizwa nshingiro bakira imikono yabo hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Kigobe aho amatara yacitse inshuro zitatu zose mu minota iri munsi ya 10 mu mwanya wo kurahira umutekano wari urinzwe neza nk'uko byama hagendera kizigenza n'abandi bategetsi bakomeye nubwo hagenwe umushyiranganji wa mbere mushasha leta yagumye iri nkehahora mu itangazo ryasomwe ku mbonesha kure y'igihugu cy'u Burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kane na Radio Medan Zaimana umuvugizi w'umukuru w'igihugu kwigenwa rya bashasha bagize leta abashyiranganji batanu nibo gusa bashasha binjiye muri iyo leta abandi bagumye mu bibanza barimo ku bashyiranganji bashasha umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yasubiriye Deogi de Rurema umushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Odate Niyonzima yasubiriye domisiyendi yo ku bwayo umushikiranganji bw'igaga cya leta Deorse Ngwamihigo mukuru w'umugambwe PRP yasubiriye Tade Ndikumana umushikiranganji bw'abakozi n'akazi nayo Kapiteni Diodone Dukundane yabarongoye umuhora wo hagati yagenywe kurongora umushikiranganji bw'inyubako za leta Martin Interete yabaye umushikiranganji mushasha w'igihangange ajeje intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangiye n'umutekano kugeza ubu uwo yari umunyamabanga yagayezwa mu gisata cy'intwaro yo hagati mu gihugu ku bashyikiranganji 15 nta n'umwe yarimwo wo mugambwe utavuganwe n'ubutegetsi bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi hamwe na Kapiteni Diodone Dukundane uwundi akaba ari wo mugambwe PRP umaze imyaka irenga 15 utaje mu matora kuko umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi senere nta kintu cahindutse kuko umukuru w'igihugu yagumanye wa murwi nyene mu bisanzwe umurwi wananiwe wategerezwa gukomborwa ibihejeje kuba n'ikintu gisanzwe mu ntwaro y'agahotoro irongowe n'umugambwe CNDD-FDD aho imigambwe nyayo yigizwayo mu itunganywa ry'ibikorwa bya leta na gatukisha niko umukuru w'umugambwe CNL yagatorwa asaya yatubwiye kuri telefone mu mushuhira kuri uyu wa kane mu ijoro uyu munsi we n'abanywanyi biwe bari mu nama nkenguza amateka n'ashinga amateka ntibashimye kuja mu birori byo kurahiza leta nshasha rwasa n'acaravuga inyuma yaho canke umugambwe wiwe ngo usohore itangazo ariko umugambwe CNDD-FDD urashima cyane ukanakeza umukuru mushasha wa leta Nancy Nete Mutoni umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi
umugambwe CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusangi mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa nigenwa eka no kurahira ku mushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police ngira ko buca Gerve umugambwe CNDD-FDD uramukeje imana izomushoboze umugambwe CNDD-FDD uboneyeho nakajyo ko gukenguruka ingendo nshasha yo gutunganya iby'igihugu bimwe bise budget program ugahimiriza abahinga bose kwisunga ugo rutonde rwiza
mu itangazo ryawo kandi umugambwe uri ku butegetsi yuvuga kubanye neza n'indi migambwe ukizeza kubikomeza
umugambwe CNDD-FDD uboneyeho akajyo ko gushima imigenderanire ufite n'indi migambwe haba mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu ukawongeye kwiyemeza kwa mukomeza iyo migenderanire yongira ubumwe abanywanyi n'ibihugu
abagize leta nshasha barahiye inyuma y'iminsi ibiri hakuwe giturumbuka arenga iyome bunyoni mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere perezida Evariste Ndayishimiye bari kumwe ku isonga ry'u Burundi kuva mu 2020 ntambo n'imwe yatanze yatumye asaba inama nshinga amateka na nkenguza amateka kumwemereza umushikiranganji mushasha Shasha umukuru w'umugambwe Tenere yarizeye kuri leta ijamo atavuganwe n'ubutegetsi ibyifuzo n'ibyizigiro bitashitse kuva muhari ya FNL yawushize ibirwanisho hasi mu 2008 ugahinduka umugambwe FNL imbere y'ukuba Tenere harashize imyaka itatu ibaye inshuro ya kabiri utaje muri leta nahari umukeba wa CNDD-FDD yose ikaba yakomotse mu mihari y'inyeshyamba z'abahutu bagwanya ubutegetsi bwahora bavuga ko bwiziziwe n'ubwoko bw'abatutsi na cyane cyane inzego z'umutekano ku ntwaro ya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yasandaze mu 2020 gitumbuka ahejeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntarangiza ikiringo ciwe umugambwe wa rwasa wamanye abaserukizi muri leta ku mbuga nkoranyambaga imigambwe n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu irimwo umugambwe Sahwanya Prodebu watowemo umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanya igihugu mu 93 wakitwa mu mwaka nyene intandaro yivuka y'imirwi inyeshamba z'abahutu bakeje president Ndayishimiye n'abafasha biwe bashasha babasaba gushira imbere neza y'igihugu eroje uri kaneza ijuje ya Amerika.